Iri ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kwa 12 murantunga umwaka w'ibihumbi bibiri na 14 muri studio 17 muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Eugenia Mukankosi hano hi Washington DC. Nanjye ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu byo ku mugoroba.
Tangurire makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Misiri, leta ya Canada yugaye ibiro vya ambasade yayo ku mugwa mukuru wa Misiri bitewe n'amakenga bafise y'umutekano muke muri ico gihugu. Nta nsiguro nyinshi batanze ku mpamvu bugaye ivyo biro kuri uru munsi wa mbere, ariko site yabo ya internet batangaza ko kuri ivyo biro byavyugawe hakora abakozi bake cane gose kubera umutekano ubandanye uhungabana muri ico gihugu. Ibiro vya ambasade y'Ubwongereza I Cairo navyo uno munsi biracugaye nyuma y'imisi ibiri ejo ku munsi wa Mungu, aho basanzwe buguruye vyari vyugaye. Abategetsi b'ico gihugu bakaba nta singuro batanze ku mpamvu vyugaye n'igihe bazosubira kuvyugurura. Ibiro ntaramakuru vy'Abongereza Reuters bitangaza ko hari umuntu akekwa kuba ari umugwanyi ari mu minwe y'igipolisi ca Misiri yababwiye ko hari bitero biteguwe kuba ku ambasade y'ibihugu byo mu mahanga muri ico gihugu. Ambasade ya Amerika I Cairo yoyo yari yuguruye kuri uno munsi wa mbere nk'uko bisanzwe.
Tujyana neho mu karere ka Afrika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Joseph Kabila yashyizeho guverinoma yitwa iy'ubumwe iyobowe na Augustin Matata Ponyo wari usanzwe ari minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma nshya yiganjemo abaminisitiri bakomoka mu ishyaka riri ku butegetsi, irimo kandi n'abanyapolitiki bo mu ishyaka ritavuga rumwe na Perezida Kabila rya MLC ryashinzwe na Jean-Pierre Bemba, ubu ukurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe mu Buholandi. Muri programu zacu za mu gitondo turaza kuganira na bamwe mu Banyekongo batubwire icyo babona kuri guverinoma iyo guverinoma izabagezaho.
Abashikiranganji ba Siria na Iran bajejwe imigenderanire n'amahanga baranegura ibitero byo mu kirere byagizwe na Israel ejo ku munsi wa Mungu hafi y'umugwa mukuru wa Siria I Damascus. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru I Tehran, umushikiranganji ajejwe amahanga wa Siria Walid Molem n'uwa Iran Javad Zarif bagereranya Israel n'abagwanyi b'iterabwoba bariko bagwanya Perezida Bashar al-Assad muri Siriya. Israel imaze kugira ibitero bitari bike muri Siriya kuva hatanguye akagumuko ko kwiyamiriza Perezida Bashar al-Assad haciye imyaka itari mike. Igihugu cya Iran na Siriya bishigikiye umugwi w'abagwanyi ba Hezbollah, uwo mugwi ukaba umaze igihe kitari gito ugwanya Israel.
Kuri uyu wa mbere ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryasabye miliyari 16 na miliyoni 400 z'amadolari mu bihugu bigize uwo muryango yo kuzakoresha mu bikorwa by'ubutabazi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Icya kabiri kikazajya ku bakozweho n'ubushyamirane imbere mu gihugu cya Siriya n'umutwe wa Etat Islamique wakajije umurego muri iyi minsi. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri ONU Valerie Amos yavuze ko ibikenewe n'abantu bagera kuri miliyoni 60 bizagira ingaruka ku bushobozi bw'uwo muryango mu mwaka utaha. Harasabwa 25% byiyongera kuri miliyari 16 z'amadolari yasabwe mu mwaka ushize. Kuba ishami rya ONU ryita ku butabazi ritarashoboye kubona amafaranga akenewe byatangajwe mu cyumweru gishize, ubwo ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ryatangazaga ko rishobora kugabanya imfashanyo y'ibiribwa ku cya kabiri cy'impunzi z'Abanyasiriya.
Abategetsi b'igisagara cya New Delhi mu Buhindi bahagaritse ishyirahamwe ry'imiduga itwara ingenzi muri icyo gisagara nyuma yaho umwe mu badereva b'iyo miduga ya taxi afatiye ku nguvu umukenyezi muri icyo gisagara. Koronumusi abategetsi bavuga ko ishyirahamwe Uber itazosubira kwemererwa gutwara abantu muri ico gisagara. Igipolisi gitangaza ko umugabo w'imyaka 32 yagirizwa kuba yafashe ku nguvu umukenyezi w'imyaka 26 ku munsi wa gatanu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru tuyakomereza noneho muri Afrika y'Epfo, aho umucamanza yahanaguyeho icyaha umugabo w'umwongereza washinjwaga kuba yaricishije umugore we ubwo yari mu biruhuko i Cape Town. Juge Jeannette Traverso kuri uyu wa mbere yatangaje ko uwo mugabo ari umwere, avuga ko abashinjacyaha batatanze ibimenyetso bihagije kugira ngo Shirien Dewani ufite imyaka 34 ahamwe n'icyaha. Umugore wa Dewani witwaga Ani yarashwe mu kwezi kwa 11 umwaka 2000 nyuma y'iminsi mike basezeraniye mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubushinjacyaha bwavuze ko Dewani yaguriye abaturage b'i Cape Town ngo bice umugore we, ariko yarabihakanye avuga ko we n'umugore we bashimuswe n'abantu bari bafite imbunda mbere yuko bamurasa. Abagabo batatu i Cape Town ubu bafungiye muri Afrika y'Epfo mu bifitanye isano n'ubwicanyi. Imyigaragambyo yongeye kwaduka ni naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ijoro rya kabiri yamagana icyemezo giherutse gufatwa n'inteko y'urukiko rw'abaturage cyo kudakurikirana mu rukiko abapolisi b'abazungu bishe umugabo w'umwirabura utarufite imbunda. Mu mujyi wo mu burengerazuba wa Berkeley muri Leta ya California, imyigaragambyo yatangiye mu mahoro hejo ku cyumweru nijoro kuri kaminuza ya California, ariko yaje kuvamo urugomo rugera no mu mujyi byegeranye wa Oakland. Polisi yavuze ko yarashe ibyuka biryana mu maso mu bantu amagana bigaragambyaga nyuma y'uko bateye amabuye n'amacupa kuri polisi, ubwo bamwe barimo gutwika ibikombe, bamena amadirishya y'amaduka, bakanasahura. Indi myigaragambyo yabaye mu mijyi myinshi irimo n'uwa Chicago, aho abantu amagana bigaragambije basohoka muri za kiliziya bajya mu mayira bamagana icyo bita akarengane n'iyicwa ry'abagabo babirabura bahitanwa n'abapolisi b'abazungu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama abajijwe kuri televiziyo y'abirabura yagize ati, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo cy'amoko gifite imizi ikomeye kandi ntikizashira vuba. Murumva Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Iyi ni gahunda ya radio yacu tubagezaho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Tugeraneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Joseph Kabila yashyizeho guverinoma yitwa iy'ubumwe iyobowe na Augustin Matata Ponyo wari usanzwe ari minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma nshya yiganjemo ba minisitiri bakomoka mu ishyaka riri kuri ku butegetsi, irimo kandi n'abanyapolitiki bo mu ishyaka ritavuga rumwe na Perezida Kabila rya MLC ryashinzwe na Jean-Pierre Bemba, ubu ukurikiranywe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe mu Buholandi. Tujye noneho mu Rwanda, aho komisiyo yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo isuzume ikibazo cy'ihagarikwa rya BBC Gahuza yakomeje imirimo yayo i Kigali mu Rwanda. Abatanze ubuhamya uyu munsi ni abagize komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside, yifuje ko ikibazo cyatejwe na filimi ya BBC cyakemurwa n'inzego z'ubutabera. Asumuta Kaboyi yakurikiranye iyo mirimo ya komisiyo.
Ubwo bari bitabye akanama kashyizweho ngo gasuzume ibibazo bya BBC, abayobozi banyuranye bo muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside bose bemeje ko BBC umunyamakuru wakoze filime dokumentari yavuzweho n'abayobozi ba CNRG kwigamije gupfobya jenoside no kuyihakana bakwiye kujyanwa mu nkiko. Uyu ni perezida wa Ibuka Jean-Pierre Dusingizemungu na Dr. Diogene Bideri bose bo muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside.
Tuvaga nibura batubwira ngo Sorry, yo sorry ntabwo twayibonye muri iyo barua. Twabonye ibarua igaragaramo aho gasuzuguro. Aho gasuzuguro rero tukakabonamo n'ikindi kindi cya kabiri nakwita urugomo. Ntabwo rero yigeze itera intambwe, bityo rero tukabona amategeko uko akwiye kuziyambazwa kugira ngo gukurikirana BBC kuko bibe kubera ko ifite ubushake bwo gusuzugura, bwo gukora urugomo.
Ibwa rero ko icyakorwa ariko icyifuzo nuko BBC nka corporation yakurikiranwa, abanyamakuru na producer uriya John Conroy na Jane Corbin, abashakashatsi b'Abanyamerika bagakurikiranwa, Philip Regence agakurikiranwa, ndetse n'abo banyarwanda Kayumba na Rudasingwa nabo bagakurikiranwa.
Nubwo imwanzuro yo kurega BBC n'abagize uruhare runyuranye mu ikorwa ry'iyi filime bahuriweho n'abagize komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide, uburyo iki gikorwa cyazakorwamo ntibigeze bifatwaho umwanzuro, nubwo abagize aka kanama bamwe bakomeje kubigarukaho bibaza uzarega ndetse n'urukiko bizakorerwamo. Hari n'abagize iyi komisiyo basanga habaho no guhangana mu bitekerezo kurusha kujya mu nkiko. Uyu ni Uwizeyimana Evode, umwe mu bagize aka kanama ndetse n'igisubizo yahawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Jean de Dieu Mucyo.
Hari ukuntu aba bantu ushobora no kubajyana mu nkiko ugasanga ubagize abasitari? Njye nkavuga nti si hubwo uwabigira end bad day, tugacharinjinga aba bantu tukababeshyuza ko twebwe dufite za fact.
Njye ntabwo ariko nabitekereza gihe twagombye guharanira ko twagombye kugira amategeko ahana abahakana bakanapfobya genocide yakorewe Abatutsi hanze mu Rwanda. Turayafite none uwo muntu nitumureke gusa, ariko tukatwana mukurikirana. Nta wabonye ko turega, twasabye ko itegeko ryacu ryahinduka, byahinduka kuryo tubasha kurega no mu nkiko.
Komisiyo kurwanya genocide yavuze ko idafite ubushobozi bwo kuba yarega mu nkiko, ariko ko buri munyarwanda wese wahungabanijwe na filime yakozwe n'umunyamakuru wa BBC igahitishwa n'icyo gitangazamakuru ubifitiye ububasha yabikora. Gusa n'abagize iyi komisiyo basabye ko inzego zirebwa n'iki kibazo barushaho kukinonosora, BBC igakurikiranwa mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, turagushimiye kuri iyi nkuru. Inshuti mwese turi kumwe, murumva Radio Ijwi rya Amerika, yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Inama nkuru y'abasenyeri isaba Leta y'u Burundi korohereza abanyamigambwe Seninayo gukorera mu bwigenge, gutyo amatora akagenda neza. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa arongoye inama nkuru y'abasenyeri, atangura amubwira uko babona ibintu byifashe muri Seni no muri Leta. Tubatega amatwi.
Kubyerekeye imigambwe, nuko tubona ko hari imigambwe imaze igihe yidogera Leta, ko yoba ifise uruhara mu kuba yarayiciyemwo utugwi, kandi bakagira bati kubera icyo ntibatworohereza yuko twoshobora gusubiza hamwe. Bikabonekera kandi yuko hariho n'umugambwe uheruka kuja kwitwarira Leta mu karere ka Afrika mu butungane, kugira ngo barabe ko butunganiriza. Ibyo rero kuri twebwe bibavyo canke bitabavyo, nuko bica bivyura umwuka mubi mu banyepolitike.
Ku kibazo ca Seni hari abanonosoye politike bavuga ko igikorwa cyo mu rwi coba kitoroshe, kuko kenshi na kenshi tufatiye ku karoro nk'abantu bo mu mirwi sepi na sesi, usanga abasaba kuja muri mu rwi ari benshi cyane gose nk'ibihumbi birenga, ugasanga hari ibibanza nk'ijana n'ibindi. Gusa icyo ntishobora kuba ari ikibazo cyo tuma imigambwe yama iri kwidoga.
Birashoboka yuko coba ari ico kibazo, mugabo kandi nagira ndakwibutse yuko umugwi Seni, ni ukuvuga ku rwego hejuru, wagiyeho mu nduru, kuko bamwe batemera ubwo rwego, batemera abagize ubwo rwego. Ako rero nako karashobora kubandanya kajamwo, kugira ngo bamwe babandanye basa n'abatemera igikorwa cy'ubuhagarikizi bw'uwo mugwi, uko bagira bati washizweho n'abari ku butegetsi, none bagomba gukorera abari ku butegetsi. Icyo kirajamwo kandi kica gisaba rero yuko abagize uwo mugwi berekana koko ko badakorera umugambwe umwe, twovuga ko ari wo uri ku butegetsi, mugako bashobora gukorera bose kandi gushika ubu baragerageza ibikari bike nuko nyine by'u Burundi bigoye
iby'u Burundi biragoye nkuko mubivuze mbega izo nduru no kutumvikana ku ngingo nkuru nkuru za politike mu Burundi n'ibintu bimaze igihe kirekire twibuka ko mu 2010 heka hari imigambwe yavuye matora nyene ika itasubiye kubandanya mbe ico nico ba ico kibazo nico bakiva cyane cyane icinduru cyangwa kutumvikana nico bakiva ku ngorane urundi bwagiye buracamo mu myaka yose iheze
ego ije vyingorane nyene birajamwe nico gituma tubasaba yuko abanyepolitike batoguma bavuga kumera nk'abantu batabona ibintu uko bimeze boza baribuka iyo twavuye aho tugeze niyo tugomba kuja kugira muri bimwe bimwe bashobore kuza baraheberanira biyumviriye ineza nkuru y'igihugu n'abanyagihugu nyene na bene gihugu hanyuma tukabana yuko byoba byiza bagumije ya nzira twafata hariya Arusha yuko abantu boze baraganira kandi gusa ntibi bintu by'inama mugaba baganire bumvirizanya umwe yumviriza uwundi baheza bagira bati turashitse kuri iki ikibananiye bagira bati kiratunaniye baheza baraga ukuntu baheberanira mugabo nanone bakurikije amategeko
Musenyeri Gervais bashimiwusa mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe eka ni ngorane utunenge hirya no hino murabona ko amatora yo mu Burundi ni mu mezi ari imbere mu mezi nk'atanu n'inusu atandatu ari imbere mbega muribaza ko ayo matora azoba akagenda neza
twebwe twiyumvira yuko amatora arabwirijwe kuba kuko atabaye none byogenda gute twaramaze guhitamwo guca mu nzira ya demokrasi intwaro rusangi iyo ntwaro rusangi nayo ntiyokunda tutagiye turemera inzira y'amatora ni ngombwa rero yuko amatora aba nacyo gituma duhamagarira abene gihugu bose duhereye ku bakristo tujejwe bwa mbere yuko bayoboka iyo nzira y'amatora bakaja kwiyandikisha kandi bakazotora bivuye ku mutima tukongera kandi tugahamagarira n'abanyepolitiki ko bagira ku buryo ayo matora aba kandi akaba neza tukaheza rero dusaba yuko abo bose bashinzwe gukora ku buryo ibyangombwa byose biboneka yuko bokora
Monseigneur Gervais bashimibusa ndabashimiye cyane guse ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
turagushimiye nawe Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro
Chuti mwese turi kumwe hiye mwumva na Radio y'u Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook adresse yacu ni radio yacu kuri site yacu ni www.radioyacu.va Ibiganiro byacu kandi mubyumvira no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Shuti mwese nkuko mubyiyumviye ubu ni wa mwanya tubagezaho ibitekerezo byanyu ibyo uyu munsi rero byakusanijwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Igihe mikuru ya dubena bonane kiregereje nkuko bisanzwe rero abantu bakoresha amafaranga y'umurengera mu gutunganya no mu guhimbaza iyo minsi mikuru maze mu nyuma bagasanga barihombeje abakunzi bacu kuri Facebook barashikirije impanuro hamwe n'ivyiyumviro ku vyerekeye ico kibazo Jean Bosco Luther Mushimiyimana ati mu rwego rw'ubutunzi iyo minsi mikuru ya Noeli na Bonane ikwiye gufatwa nk'iyindi minsi yose Ntagorama Emmanuel nawe agira ati hasesagura uyafise kandi burya ngo nta ufusha wavyaye uyafise azoyakoresha uko ashatse ngo kuko niwe yayakoreye hanyuma nanje nzomenya uko nkoresha duke twanje Godwin Uwimana ati jewe mbonako naho umuntu yo kwishimira iyo minsi mikuru akwiye kwibuka kuziganiriza umuryango wiwe nejo hazoza Patos Habimana wewe agira ati abanyarwanda no basaba kudasesagura bibuka ku kwezi kwa mbere ariho abanyeshuri batangura amashuri ati ubwo rero no bibutsa kuziganya Elias Nzigama Mugunga ati mwiriwe neza ati inda ndende icura yejo ati guhimbaza iminsi mikuru ntibisigura amafaranga y'umurengera abantu bakwiye kwiyumvira ivyejo kuko gusesagura amafaranga bugaca usonza sivyo ari vyiza ndamuze Jean Paul ati usesagura uzi aho uzokura yandi bagenzi banje ndabaciriye gace ati ndabifurije kandi mwese iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2015 Cedric Bitegetsimana ati nuko umwe wese yo itunganya bivanye n'uburyo afise kuko na kare iyo minsi n'iminsi isanzwe imeze nk'indi minsi yose Noel Rehman Haka Azma agira ati abantu bose bagirageze bakoreshe amafaranga make bibuka ko iyo minsi ni yarangira amashure nayo azoca atangura Foster uyogoma mu nyawera shagi ati iminsi mikuru izo kwa maho kandi siyo idutegeka nitwebwe tuyitegeka munye ngabe Theodomire nshimyu mukiza nawe ati nabatagize ayo mahirwe nabo si kubwabo kuko nta wanka kuramuka ati bazore barya kuko n'urupfu rurya abantu Joseph Habimana ati kiretse nyene abafise umurengera koko abakene inama no bagirira no kudasesagura kuko n'igihe citangura ry'amashuri riba yegereje ku buryo usanga ufise ikibazo iyo wasesaguye muri iyo minsi mikuru kandi niho turangirije ibi byiyumviro hamwe n'izi mpanuro twandikiwe n'abanywanyi ba Facebook kuri Radio Ijwi y'Amerika
Frederic rero akoze cyane kuba udusomeye ibyo haba kunze bijwi rya Amerika batwandikiye nabo kandi tukaba tubifurije kurangiza umwaka neza turi hafi kuwusoza tukaba tubashimira kandi ko mukomeje gukurikira radio ijwi rya Amerika
kuri ibyo nyene Genire katuba akaririmbo kitwa mdogo mdogo karirimbwe na Diamond twizere ko kabashimisha
Nimetembea tembea bara na visiwani ila nikajionea wendo my number one natamani nikupe la sina nimejaliwa upendo heshima maneno ya matamu siku ile mama tuna jobi na tamu wabaya sana wana wivu wao
Aitina kuna mtu kaibiwa?
ni radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba biri hafi kurangira tubanza ariko tubabwire muri make amakuru avugwa muri Republika Demokarasi ya Kongo president Joseph Kabila yashyizeho guverinoma yitwa iy'ubumwe iyobowe na Augustin Matata Ponyo warusanzwe ari ministri w'intebe iyo guverinoma ikaba yiganjemo abaministri bakomoka mu ishyaka riri ku butegetsi irimo kandi n'abanyapolitiki bo mu ishyaka ritavuga rumwe na president Kabila rya MLC ryashinzwe na Jean-Pierre Bemba ubu ukurikiranwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwirahe mu Buholandi
Leta ya Canada yugaye ibiro vyayo vya ambassade ku mugwa mukuru wa Misiri bitewe n'amakenga bafise y'umutekano muke muri ico gihugu nta nsiguro nyinshi batanze ku mpamvu bugaye ivyo biro kuri uno munsi wa mbere ariko kuri site ya internet yabo batangaje ko kuri ivyo biro hariko hakora abakozi bake cyane gose kubera umutekano ugenda uhungabana muri Misiri ibiro vya ambassade y'Ubwongereza I Cairo navyo no munsi biracugaye nyuma y'imisi ibiri ejo ku munsi wa Mungu aho bisanzwe vyuguruye vyari vyugaye abategetsi bico gihugu bakaba atansiguro batanze ku mpamvu bugaye iyo ambassade n'igihe bazosubira kuyugurura
Kuri uyu wa mbere ONU yasabye miliyari 16 na miliyoni 400 z'amadolari mu bihugu bigize uwo muryango yo kuzakoresha mu bikorwa by'ubutabazi mu mwaka 2015 icya kabiri kikazajya kubakozweho n'ubushyamirane mu gihugu cya Syria n'umutwe wa Etat Islamique wakajije umurego muri iyi minsi umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri ONU Valerie Amos yavuze ko ibikenewe n'abantu bagera kuri miliyoni 60 bizagira ingaruka ku bushobozi bw'uwo muryango mwaka utaha
abashikiranganje ba Syria na Iran bajejwe imigenderanire n'amahanga baranegura ibitero vyo mu kirere vyagizwe na Israel ejo ku munsi wa Mungu hafi y'umugwa mukuru wa Damascus mu kiganiro n'abamenyesha makuru I Tehran umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Syria Walid Molem n'uwa Iran Javad Zarif bagereranyije leta ya Israel n'abagwanyi b'iterabwoba bariko bagwanya president Bashar al-Assad muri Syria Israel imaze kugira ibitero bitari bike muri Syria kuva hatanguye hakagumuko ko kwiyamiriza president Bashar al-Assad gatanguye murantunga haci imyaka itari mike igihugu ca Iran na Syria birashigikiye umugwe w'abagwanyi ba Hezbollah umuguma z'igihe kitari gito ugwanya Israel
Imyigaragambyo yongeye kwaduka mu ijoro rya kabiri naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamagana icyemezo giherutse gufatwa n'inteko y'urukiko rw'abaturage cyo kudakurikirana mu rukiko abapolisi b'abazungu bishe umugabo w'umwirabura utarufite imbunda umujyi wo mu burengerazuba wa Berkeley muri Leta ya California imyigaragambyo yatangiye mu mahoro ejo ku cyumweru n'ijoro kuri kaminuza ya California ariko yaje kuvamo urugomo rugera no mu mujyi byegeranye wa Oakland
Abategetsi b'igisagara cha New Delhi bahagaritse ishirahamwe rikomeye ry'imiduga ya taxi itwara ingenzi muri cyo gisagara nyuma yaho umwe mu badereva bayo bayo ma taxi afatiye ku nguvu umukenyezi w'umukiriya wiwe kuri uno munsi abategetsi bavuga ko ishirahamwe Uber itazosubira kwemererwa gutwara abantu muri cyo gisagara igipolisi gitangaza ko umugabo w'imyaka 32 ariwe Shiv Kumar Yadav agiye kwagirizwa ico caha kuri uno munsi wa mbere nyuma yaho afatiye ku nguvu umukenyezi w'imyaka 26 Bagenzi mukundira dijwe rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri micro mwari muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Eugenia Makankunzi tubashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi Kwangira tubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice. Ngaho rero mwese mukomeze kugira ijoro ryiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.